ni Radio Ijwi ya Amerika. Jamekarije kwa shikiza ilganeo vya vyo mkirundi ya mkina Rwanda mwuroni mutukumbira kumina wangwa miru fiya shoto eva kumetero chumili chenda no kumetero mirongi vile naziviri Rwanda mutukumbira kuri FM jana kameni michu vitatu na FM mirongu nani munani michu vitatu mwushora no kudukulika kuri Facebook na YouTube kuri radio yachu no kiwanza chachu chamakuru wezi tatu wakaurungu radio yachu rewa akaurungu kome Mwiweneza nchuti mwadio njimija Amerika, mwini kumwena Frederick Mwundikije, ikaze mwese mkigani ilo, mwini sanga.
Mwini sanga ni ikiganiro cy'Ijwi Amerika, kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi Amerika.
Kendi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye, aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri mune kaya Colorado leta z'Ijuru z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kuri Ijwi Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Naheze indwi zitari nke amatora arangiye mu Burundi umugambwe CNDD-FDD niwo wasubiye gutahukana intsinzi inyuma y'ayo matora mu Burundi harabaye ibintu byinshi byahindutse birimo bimwe muri byo bikaba birimo cyane cyane byabaye iturumbuka aho twuvuga urupfu rwa nyakwigendera perezida Pierre Nkurunziza leta nshasha irimo abashikiranganji cumi na batanu barimo abafasoni batanu yarashikirijwe ika yongera irarahira mu mabanga yayo mu kiganiro muri saa cumi n'umunsi twatumiye abarundi bagize uruhara muri ayo matora hamwe n'abayakurikiranye hafi kugira ngo turabire hamwe ibimaze kurangurwa imigambi yatangajwe twongere dusabe abo batumire bacu baduhe ibyiyumviro byabo ku bibazo ku bimaze kurangurwa hamwe n'ibimaze gutangazwa ikaya cyane cyane iyo migambi iriko irashikirizwa mu kiganiro rero turi kumwe na Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe sahwanya Frodebo muri aho mushyira nahe Pierre Claver Nahimana
na mahoro meza ku batumiriza bose
murakoze turakanya ngo bafite umugambi ni radio Ijwi rya Amerika turi kumwe kandi na Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe New Generation kandi yari mu banyapolitiki baheganywe mu matora yabaye mu kwezi kwa gatanu ku giti cy'uwigenga muri aho namwe mushya nta Dieudonne Nahimana
ndabaramukije wafata kandi kudutumira
murakoze kwitaba ikiganiro turi kumwe kandi na Mamesa basubiye ko ajejwe ijanye na politiki hamwe n'imigendanire mu ndani senareda muri aho namwe mushya nta Mamesa basubiye ko
uraramutse neza nagira kandi ndamutse nabo bashinga nahe batutumiriye hamwe nongere kandi ndamutse abanywanyi b'Ijwi ry'Amerika bariko batwumviriza
murakoze kwitaba ikiganiro mwese bashinga ntahe reka rero tutarinze kubatesha akanya dutangwe kuri mwebwe mushya nahe Nahimana Dieudonne leta iramaze gushingwa imigambi ya leta nshasha mwarayumvise gushika mushima iki munegura iki muri iyo migambi
ubwambere w'uko mwabivuze mu gitangura nuko muri izi Ijwi ziheze habaye ibintu byinshi bitandukanye hariho kurangiza ibihe by'amatora twari turimo byarangijwe no gushikirizwa ibyavuye mu matora bamwe bakabishima abandi ntabishime hanyuma nyuma yaho tuzahaba urupfu rw'iturumbuka rwa nyicwari mukuru w'igihugu bica bisa nk'ibihinduye isura twa ko turajamwo no kunyarutsa ibijyanye n'ibiringo byo kuhabaho kwimikwa mukuru w'igihugu no gushyirwaho kwa leta bazi yuko mu nteguro ya seni babiteguye yuko bizoba mu kwezi k'umunani ariko rero ku bw'izo mbo byace bisaba yuko habaho kunyarutsa aho novuga yuko bitandukanya mu bice bitandukanye bwa mbere hariho ukurahira ku mukuru w'igihugu yatowe muri kino gihe hakaba kandi gufunga iteka umukuru w'igihugu yarasanzwe arongoye Burundi akira Nkurunziza hanyuma agaca haza kugenwa kwaba kubicegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu hamwe n'umushikiranganji wa mbere. Murazi ko hari hakiri igihe kinini Burundi butagira umushikiranganji wa mbere, yazana impinduka bijyanye n'ubwizwa shingiro bushasha, hanyuma agataza gushyirwaho leta. Leta rero ikaba nayo muri kino gihe ariko barabisikanya hamwe nabo ariko barakorera mu ngati. Rero ngiye ndavuga kuri kimwe muri ibyo, nuko ubwa mbere hoho kubera urupfu rw'icumbuka rwashitse hari ibintu byinshi byasaba integuro bitaciye bishyirwa mu ngiro n'ingoka. Ugasanga kure imari ikwiye kumbure kubitegurira ntihabonetse nk'uko byari kugenda iyo atakibazo cyari kuba cyabaye. Ariko rero navuga nti icyo nashimikira ko cyane ni umunsi wo kurahira ku mukuru w'igihugu shasha cyabaye igikorwa cyiza cyabereye mu ntara ya Gitega. Bwa mbere abantu Abarundi baza gukurikira umwanya wo kurahira nk'uyo, niho rero hashyikirijwe ijambo rirerire cyane. Navuga yuko byari mu bice bikuru bikuru bitatu. Igice cya mbere kwari ku bijyanye n'ibyabaye mu gihe imyamamazo n'inyifato Abarundi akwiye kugira. Igice cya kabiri cyari gushyikiriza cyane cyane ibyifuzo bijyanye n'ingene abahunze bahunguka, imigenderanire yosubirwamo, gushobora kunagurwa n'ibindi bihugu. N'igice cya gatatu rero cyarimo imigambi mikuru mikuru igiye gushikwa.
Iyo migambi turaga ko kumukanya ariko nashaka mbanze mpinisha ijambo umushya ntaye Pierre Kagere na Himana nawe nyine atubwire ibintu ngo twabivuze byarahindutse bitari bike. Matubwire cyane cyane ku migambi yashikirijwe niyo leta ibintu yoba yarashimye gushikwa cyane ibintu yaneguriwe.
Twebwe nk'uko n'abandi batangiye kubivuga, urabona twahura mu bihe by'amatora bikomeye. Twagiyemo dufite umwizero ukomeye uko azaba amatora y'amahoro y'umutekano bisumbije ibyo twabonye mu mwaka w'2015. Yataba kujya rufu giturumbuka rwadutunguye guhahora umukuru w'igihugu rwaduciriyemo tugatangara. Urabona ibintu byari kubiragenda nk'uko abantu babyifuza yuko yoba amatora y'amahoro, ariko urumva abantu turategekanya Imana igategekanya ibirindi. Ikindi uvuga ni uko nawe turimo turavuga yuko amatora twaheje ntiturayaheza. Hari amatora y'abasenateri ataraba, hari amatora y'abakuru b'imitumba ataraba, abajenerali ku mitumba nayo n'amatora akomeye. Ariko muri rusange tubonye amatora y'umukuru w'igihugu yaraheze, amakuru y'abadepite, amatora y'abadepite yaraheze, tuvuga tuti igikorwa kiba kirembeje. Leta yaramaze kuhaja, tumva yuko tugeze kure. Rero ku byerekeye ibyo bimaze gushyirwa mu ngiro byerekeye imigambi, ntabwo tuvuga ubu kuko imigambi twarayumvise. Mugabo yaragera ko tuvuga ngo kuri bijya ku migambi yashize imbere hameze kuko gwiki. Ibyo byatubura kuvuga muri kino gihe. Icyo tuzi gusa ni uko inzego zitegerezwa kubishyira mu ngiro, gushyira mu ngiro imigambi yatanzwe. Ubu turazibona, turarindiriye rero icyo gikorwa, turagishima yuko izo nzego zihari.
Ego me mu shyira ntahe mamese asubiye ko nk'uko twabivuze ibintu bitari bike byarahindutse, nk'uko kandi nabo bashyira ntahe bandi babivuze ibintu gushyika ubu mwebwe mubona ko mushima, kandi ibintu nk'uwa mugifitiye amakenga nini.
Ego me murakoze cyane rwose, ibintu byarahindutse. Nuvuga ni biriko birahinduka buhoro buhoro kuko uburya ibintu by'intwaro bigenda buke buke. Njya wibaza ngo ubwo ni uko abanyagihugu baje gutora kanaka canke kanaka ejeje kugenwa ngo nace uru rwego n'urwanoze rwa leta, yuko ubwo nyine ibintu bica bihinduka. Ariko twofatira ngira ngo ku majambo yashikirijwe, dufatiye ngo ku ijambo ryashikirijwe igihe umukuru w'igihugu mushasha bamuhereje intahe, twaragize nk'amakenga. Twumvise avuga yuko Uburundi bwikwije, aho bishobora kuba kwa twabyumvise nabi. Mugabo nizo twumvise iri muzo twumvise mu ijambo ryashikirijwe, icyo cyari cyaduteye amakenga. Ariko rero ayo makenga asa nayo ariko arahabwa ko mu mibonano iherutse n'umukuru w'igihugu cya Amerika. Twarumvise kandi twarashije cyane rwose kubona umukuru w'igihugu ameze nk'ugorora gatoya, akagira ati oya igihugu nta umuntu agikora n'abavandi, tugiye gukora ibikwiye kugira ngo imigenderanire isubire ibe myiza. Aha rero ndizeye rwose yuko icyo cyumviro kigiye kubandanya, hanyuma cyane cyane mu migenderanire agume yibuka yuko hari abarundi isinzi bacugaraniye mu bihugu bibanyu.
Icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose, kandi twagiteguriye umwanya turakiyaga ko muri iki kiganiro twateguye. Ariko nashaka ubwa mbere na mbere, imbere y'uko tuja cyane cyane kuri imwe mu migambi ikomakomeye yatangajwe, nashaka ubwa mbere na mbere mubwire icyo mutubwiye ku byerekeye leta nshasha nk'uko twabivuze irimo abafasi 5 ikana abashyira ntahe 11 muri abo bashikiranganje. Ikintu gishasha ni uko harimo n'umushikiranganje mu bwoko bw'abatwa. Nashaka ubwa mbere na mbere mushikiranganje Dieu Donné Nahimana mutubwire, hari abantu bavuga ko ishobora kuba ari leta y'abatechnocrat cyangwa leta itari imenyerewe cyane rwose, aho mwe bimuhabwa ku
ego bwa mbere aho kintu kivuga bashimiye ku gushyiraho kwa leta cyabaye twari twavuze mu myiyamamazo natwe yuko byari bikwiye yuko ubushikiranganje bugabanuka, kuko igihugu gitoye nk'u Burundi kubona kirimo ubushikiranganje hafi 30 rimwe rimwe zagiye barashika hafi 30 ugasanga ubutunzi bw'igihugu buhera cyane muri administration. Rero kubona baragabanije ubushikiranganje ukaza kuri 15 icyiyumviro ni cyiza, igihe tuba gifite intumbero y'uko ahacyari cyane cyane gushika umuntu yavuga ati abantu bose bari kubara ko bazobikora neza cyangwa batazobikora neza, kuko nta rwanda rwanda sinahenda bacane kiretse bari basanzwe bashikiranganje. Mugabo twavuganye baracafite ikibazo kijyanye n'ingene ubwo bushikiranganje buzoshyirwa hamwe, kuko hari hamwe usanga ubushikiranganje bumwe butwara igice cy'ubushikiranganje, bakarore nk'ubushikiranganje bw'ugwaruka imicoka mahamwe na no kukurikirana bya East African Community. Usanga agace k'ugwaruka kari mu bundi bushikiranganje gutuma tumana ko amakuru vertecnologie ugasanga rero hageze kuhanahana biracagorana, kuko usanga ubushikiranganje bwe bwigabaramo kabisa gafite kugira ngo tufatana n'ubundi ubushikiranganje bumwe bamwe rero buracafite izongorane kubona neza ingene ripoja hamwe. Ariko nibaza ko ari ikibazo cy'umwanya, ikibazo no ku mwanya wo kubitunganya neza bakakumira bizoheza bigenda neza. Rero icyo nshima cyane ni icyo kugabanya ubushikiranganje.
Ariko kuri icyo kibazo ugeneye umushikiranganje Dieu Donné, hari n'abavuga ko ubushikiranganje naho bwagabanutse hashobora kuba hari ubushikiranganje bufise ibikorwa byinshi cyane rwose umushikiranganje wenyine atashobora kurangura, kuko usanga bufatanya ibindi bisata. Aho muhabwa kwiki
bizosaba yuko bizobara ringa tubona ingene ibyo bikusanga ama direction general afanzwe abaye organize, kuko ego niko ari ubushikiranganje usanga burimwo ubushikiranganje nka butatuka ntibwari busanzwe buremereye cyane mwe bwose, ukabona ko bishobora kugorana ingene bitunganywa. Ariko ibaza kwakiri kare munatarabona neza ingene ama direction atunganyijwe, igihe zari tunganyijwe neza nibaza ko atacyo byukwica.
Yego me
gabo asari kibazo kurangira bikoshika bonge.
Yego me moshya nahe nahima pia kabere namwe kuri yo leta nyene irimo abashikanzi 15 ikintu mwashimye ko niki ikintu mufise ko amakenga niki
nibyo twari tumenyereye ama leta arimo abashikiranganje benshi cyane cyane biva ku mvo nyinshi nk'ibyerekeye gusabikanya mu migambi, ariko ubu leta twabonye n'abantu bakeye cyane rwose. Cyane rero gisaba yuko ibikorwa byinshi usanga babihaye umushikiranganje umwe, ibyo n'ibintu biboneka. Ikindi kibonekeza ni uko jewe ntabwo mbonamwo benshi nanisanzwe ndabazi naho batarashikiranganje n'abantu tubona yuko ari abantu bakomeye bashobora kuvuga tuti aba ibyo babajeje bazobishumura. Harimo abo tutari tuzi bakeyi, ariko nibaza ko nabene babyitoneneza kabone uko ari. Rero ari 15 nibyo kuko mushikiranganje mushikiranganje hari ibikorwa adashobora gutuma directeur general canke nde hari ibikorwa ategeka gukora wenyine adashobora gutuma aho nkumbure kwicunda neza bakaraba yuko batahaye ibintu byinshi bishikiranganje umwe. Ariko icyo twabonye mu itegeko ari itegeko ry'umukuru w'igihugu ryamaze gusohoka ritanga ryerekana neza icyo ubushikiranganje bwose bujejwe muri n'amashikiranganje nshasha. igeze ni kujara sohote biravugwa yuko umukuru w'igihugu yabishatse ahaboneye igihe cyose ashobora kugira ati ndongereje cyangwa ndagabanduye ibyo rero nk'uko abantu bari kora bivuga nibaza yuko muri gihe cy'intango barukura barabe bagomba hari ingorane bazoheza bakosore gatoyi bahindure kugira ngo ibintu bigende neza
namwe mushya ntahe bamesa basuye ko iyo leta mwayibonye gute abapfasoni 15 muri bo umutwe w'akazi ika ubushikaranje bwagabanutse bukava kuri 21 ukagaruka kuri 15 iyo leta mwakiriye gute ndazi kumukurikirana politike mu Burundi
ibiki ikintu jewe cyashimishije cyane rwose muri byose ni kubona igitigiri cyashikiranganje gucarakabanutse ndaba uhereye no muri ibyo bihugu bya rutura nico n'igihugu ico gihugu mubayemwo leta zunze ubumwe za Amerika nta njojo y'abashikiranganje hari bari bakeyi nibo baheza bakumvikana kandi ibikorwa birarangurwa ico nagishimye cyane rwose kuri ico kandi caranijoje abatari bake hanyuma twaranabonye abantu b'amajambo menshi ku byerekeye umupfasoni bavuga ngo ari mu bwoko bw'umutwa ubwenge ntibuhagaritse ku bwenge ubwoko bw'umuntu nirungi nta na kimwe bwongera mu bwenge bwiwe ku nguva bafise zo gukora baramushimye uko icyo kuko ashobora kugikora ahubwo ni byiza cyane rwose kubona abo byibuze cyari uko mu Burundi hatari abahutu n'abatutsi gusa yuko hariho n'abatwara kuza barabyibuka bakangize kandi yuko bazo ahubwo bazo mu bikorwa bya misi yose batazoza baramera ngo umwigize inyuma cyane rwose uko Burundi bugiye kwinjira mu kindi gihe Umurundi wese yumva yuko ari Umurundi kandi ashobora gushingwa ibikorwa kiboneka apana ibikorwa hari inyuma nk'uko bisa n'uko bigishwa inyuma nakeutse cyane rwose kwinyana bishimye cyane rwose kubona nawe ashiruka akaboneka ibindi ndabyo ihari ikizigenza niwe agira ati ibitugorore gucya ibitugenze gucya noneho ubu hariho perezida hariho na premier ministre basanzwe bazi neza cyane rwose iby'Uburundi ingorane z'Uburundi baritoye bitonze babatoye bitonze barazi ngene ati ubu tuzomufasha gutya urahe tuzomufasha gutya ahanini ahanini leta yegome yahagiye mugabo bagume bitwararika yuko gushinga leta ntibikwiye uburyo leta iheze igakoresha kugira ngo by'ukuri iteze imbere itugutunzi kugira abantu bave mu bukene bave mu ibyo ni byo bigiye kuba ahubwo kibazo nyamukuru cy'abanyarwanda ko kandi bakaraba bakugurura imigenderanire n'ibindi bihugu kugira
abashyire kuri ibyo bibazo nyine nashaka tugaruke kuri mwebwe emotion na de donne na himana mu gice mutubwiye mwatubwiye ijambo nyamukuru ryashyizwe no mu kuri igihugu General Evariste Ndayishimiye mwavuze ko byari ku bwanyu mu mice itatu yashikirije rero muri iryo jambo imigambi ikomeye ihambaye cyane rwose ku byerekeye ubutungane gutuza ibiturire kunagura imigenderanire kunagura ubutunzi nashaka utore umwe muri uyu mugambi utubwire igituma mushima n'igituma woshirwa imbere ya byose
yego yapfutse ibintu byinshi byita bijyanye n'imigambi kirashikirwa haba n'umugambwe yasurukiye mu matora ariko kandi twarumvise koko n'ibindi byumvire zagiye zashyikirizwa n'abanzi ariko barahiganwa abishyizemo mu ijambo ry'umukuru yashyikirije aho navuga rero nk'ikintu kimwe twe twashyigikira ko cyane mu gihe cyo kwitoza nicyo cyadukoze koko yakigarukanye akagiha agaciro n'ikintu kijyanye n'uburaro bw'abarundi n'abarundikazi kubafasha ingene bashobora kuronka uburaro butuma bashobora kuriha buhoro buhoro demokarasi ko sasanzwe akora yaba umurimyi yaba umuyorora cyangwa gukora akazi gatoyi mu gihugu leta igashobora gufasha kugira ngo abone uburaro bwiza bwotuma abantu atabita basaba ko bakoresha amafaranga menshi kugira ngo bubake inzu babo ariko boza bariha buhoro buhoro kugira ngo bashobore kuronka uburaro bumeze neza gusumba ubwo tubona muri kino gihe abarundi n'abarundikazi bafise hirya no hino mu gihugu kindi kijyanye n'ingingo yafashe kandi biza nawe nyine kuraba ibijyanye by'abakukuruke abantu bahejeje igihe cyacu cy'ubucuruzi yuko bafatwa neza ku buryo bashobora kuronka umushahara uri hafi y'umushahara bari basanzwe bafise bakiri ko barakora icyo naso nyine ikintu natwebwe mu byo twagiye turavugana ko kuva kera twavuga tuti ego ni byiza ko abaguhimiriza ari kugwaruka ruronka ubuzi kugerageza kutabasaba ibintu byinshi kugira ngo ugwaruka bashobore kuronka akazi nabo bashobore gukora baterere mu bijyanye n'iterambere ry'igihugu ariko kandi biba byiza cyane n'igihe n'abakuruke nabo bafashwe neza hari abaye icyo cyifuzo ariko niko bavugwa ku buntu ibyo ni ibintu bibazo yuko ari ibyo gushima cyane
namwe mushenatire Claver Nahimana nkuko twabivuze imigambi yashikirijwe n'imigambi myinshi cyane rwose ariko nashaka mutore umugambi umwe ku bwanyu mwushira ku rutonde rwa mbere yose n'imigambi ikomeye ariko umugambi mbona ubashimishije cyane rwose n'uyuhe mu majambo make
mu bisanzwe umugambi usanga afite ngo twarumvise imigambi yashikirije n'imigambi ikomeye ubu cyatumejereje nuko usomye wumvirije imigambi yashikirije ku makomeye iri mu migambi abanyafurode yashikirije twari twashikirije kuva kera urumva rero byaratumejereje kumva iyo migambi ariyo isohoka twe mu migambi ya mbere twari twashyize imbere kandi twumvise n'umukuru w'igihugu avuga ni umugambi nk'umugambi bwo kurwanya ubushomeri no kurwanya ubukene buri mu gihugu ibyo rero twarabishimye cyane tubyumvise tuti ibyo babishimikiye ko ni ukuvuga yuko n'iyo yindi migambi itegereza kuja mu ndiro kugira ngo ubushomeri buhave kugira ubukene buhave ni ngombwa utagwanya ibyo byerekeye bya korupsiyo utagwanya ibyerekeye gusesagura amatungo y'igihugu ntibikunda kubyo bishikako urumva rero iyi migambi yo kurwanya ubushomeri yo kurwanya ubukene mu Burundi imigambi ikomeye cyane ikikwega kwega niyo yindi yashikirije twe nuko tubibona urumva n'uyu mugambi ukomeye wo kugira ngo abarundi bose bari hanze batahe reconciliation nationale gusubira kunywanisha abarundi uwo ni umugambi ukomeye cyane rwose ikintu gikomeye twanezerewe twumvise tuti uwo mugambi nawo urashigikiwe
yego mushyiramo amezi bahasubiye ko namwe umugambi mubona mushyira imbere mu migambi myiza yashikirijwe ni nk'uyuhe
iyo wihweje ugakurikirana amajambo yagiye aravugwa n'uyu mukuru w'igihugu mushasha kuva mbere akiri ko ariyamamaza n'amajambo ashimishije cyane rwose ubu rero niwe aramutswe igihugu imigambi yashikirije jewe sinovuga ngo ndakuye n'uyu ndashyize n'uyu yose jewe mbona imeze neza ariko rero tugume twibuka yuko iyo umuntu avuze ati jewe umugambi wanje ni kanaka ntibikwiye kuko umugambi wose kugira ugi ukogwe bisaba uburyo ubwo buryo nabwo twese ntituhendane turabona aho ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi bugeze si gitangaje bizosaba yuko iyo migambi yose isaba ironka amafaranga menshi cyane rwose kugira ngo ajye mu buryo byerekeye iby'ubukene ubukene kugira buhaze ni ngombwa ngo abatunga abasore bakore ni ngombwa ngo abantu baronke akazi ni ngombwa ngo inganda amafinguriro ubudandazwa byose bituze ibyo nabyo bisaba uburyo bwinshi cyane rwose aho rero niho umuntu arindiriye kugira nabe bamubashingana abashikiranganje yashyizeho umwe wese ku mwerekeye avuga ya migambi kumukubiza uyu mugambi jewe urandaba ku bwanje none izotuma uwo mugambi urangukwa zova he bizogenda gute aho rero ni ahantu hakomeye cyane rwose hanyuma rero ni ukuri twese twarabibonye muri imyaka iheze ibintu byo gusesagura amatungo ya leta cyane ibintu by'abantu baza gukora mu kigega cya leta amatungo bakagira nk'uko umwe ngo yabo nawe nyine yagarutse ko mbere anavuga ati niba hari umuntu yibaza yuko yaje muri gushyigikira CNDD-FDD azi yuko aje kwinegeza azarabe ntakogwa ati izo nawe arishyira ko yogerageza kugwanya abatwituri kugerageza kugwanya abantu baza bariba mu mafaranga ya leta hanyuma rero arabe cyaba giteye isoni iyo umwana ubonye yaratajya atariye si isoni kujya kubwira umugenzi ati ndandine mumufasha ndandine nka chonga brumana erika ibihugu byose birasaba birasaba amateni nta gihugu na kimwe kibaho ku isi kitagira amateni nta gihugu na kimwe kibaho kuri iyi si kitaza kirabaza abandi kibafasha habira ngo bifasha habira ngo Uburundi no kuri busubire bwiyugurure buri kiguma bwibaza ngo tukwire nta muntu yikwira ahubwo barabe abandi bindi bihugu byarutura amafaranga menshi ari gusi badufashe barabe yuko ubutunzi bw'u Burundi bwuzamuka baronge amafaranga yo gushyira mu bubingo mu ngiro iyo migambi bariko barashikiriza kuko burya ngo abasangiye ubusa banabitanisha kandi biragoye
murashikirije ibibazo bihambaye cyane rwose mu migambi ikomeye myinshi yashikirijwe harimo uburaro harimo kurwanya ubushomeri kandi ubukene harimo cyane cyane ariko mwagarutse no ku kibazo cha ruswa abazibiturire icyo kibazo mukavuga ko kugira iyo migambi yose ishoboke ari ikibazo cyo urinda gutorerwa inyishu umushinga ntahegeze na Imana ubutegetsi butandukanye mu Burundi bwarashikirije ikibazo cy'abarya ibiturire abanyuza amatungo ya leta harashinzwe imirwi idasanzwe yo gutuza abo bantu ariko gushika ubu icyo tubona ni uko ibyo bintu bitahindutse ikintu mwe kwibaza cokorwa kugira ngo uyu mugambi ushirwe mu ngero kandi ushike ku ntumbero wishinze ni nkibi
ari bazoye ko ikintu gishye cyo gutuza biturire ahantu gihe bwa mbere hoho kandi cyane cyane bivuye ku ishaka ry'abari mu burongozi abafata ingingo kuko iyo hageze ingingo zo guhana no guhasha abantu bonona amatungo y'igihugu bihera cyane cyane ku murongozi wa mbere kuvuga ku inyishu ari mukuru w'igihugu niwe ateza kuba uwa mbere mu kwerekana yuko hari abantu bariko baronona amatungo y'igihugu bakwiye guhanwa rero ibyo nibaza yuko twumvise ingene abishyikiritse nibaza yuko azobishyiramo ingufu cyane kandi maze gutanga akarorero kamwe bubiri nibazako atabandi basobandaye ikindi gikurikira ni uko ku bijyanye n'ibiturire ku bantu bato cyane cyane biba bihagaze kuri icyo kibazo cy'uko abantu badafise uburyo bukwiye ugasanga turetse yuko ari ikibazo kijyanye no kudahana ariko kandi ugasanga abantu bakora ubuzima bw'akabiro ugiye kureba abantu bakora mu buzima bwa polisi usanga uburyo bahembwa cy'ukuri ari buto cyane ku buryo ushobora gusanga bibazanye kugira ingeso kumura bamwe bamwe bato bari basanzwe bafise rero birasaba yuko haba kuraba twumvise ubushikiranganji ajejwe intwari hagati mu gihugu hamwe n'ubushikiranganji bw'abakurikirana umutekano avuga yuko kimwe mu bintu adushira imbere ari uko abapolisi bamererwa neza bagafatwa neza ku bijyanye n'ingene bafungura ingene biyunguruza twizeye yuko izo bimaze gushyirwa mu ngiro hariho ingeso zimwe zimwe zogenda ziragabanuka kuko abantu bo bafise ibintu bibakwiye kugira ngo bashobore gukorera akazi neza leta rero nibaza yuko hari uruhande rwo guhana ariko hariho n'uruhande rwo kuraba ingene ubutunzi bw'igihugu bwisununura maze abantu bahora baca buza atari nziza kubera ko bitwaje ko bataronse ibikwiye bagashobora kuronka ingene babaho neza ica nyuma n'ikijyanye n'umuco umuco cyo gituma twese twame dusigura yuko umuco w'Uburundi ukeneye n'uburongozi nkorera abandi ni uko umuntu aza mu cyumba cy'uburongozi atangura ko ataje gukorerwa ataje kurangura amatungo n'imboga ejo ugasanga umuntu atakinyera asanzwe afite cyo kwiteza imbere mugaba mu kanya gatoyi yashyika mu kibanza cy'uburongozi naho aba ari mu bice bito bito afunze n'ingoga aronsa amaronko n'umudano udandatse imyaka myinshi atigeze aronka rero turakwiye yuko rero abantu nk'aba bafata ibi bihano cyangwa bagahaguzwa mu mabanga yabo kugira ngo batere intege abantu bakunda gukora bakitwara
ikineza y'igihugu bakitwara ikinyungu zabo zihuta ikomeye mushana na Imana namwe mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ubushomeri ariko mukavuga ko ruswa abagituriye batabanje gutuzwa n'icyo kibazo n'uyu mugambi atawushika ko ku bwanyu kugira ngo ruswa abagituriye banyuze amatungo ya leta batuzwe ubutagisubira inyuma aho ko guki uburyo bwiza bwo ubuhe bwo kubatuza
burya corruption kurya ibiturire ni virusi mbi imaze gushika mu gihugu nini cyane twarebaye mu bindi bihugu aho corruption yamaze gushika ni nka virusi muri kino gihe baravuga coronavirus itatsinganga n'igiturire ni kiri cyane rwose igihugu kirashobora gutembagara rwose kubera yuko cinjiranywe na corruption hari hamara igihe kirekire igihugu kirakumererwa nabi icyo gituma gikwiye kurwanywa bimwe bishoboka bahindero nziza yerekana ko ibyo bintu by'igiturire byo kwiba byo kugira ngo ibyo bintu bibujijwe icyo kintu kikabanza kikinjira mu bantu ikindi cya kabiri nuko ndibabivuga burya ni uguhera hejuru ni ukuvuga abadukura kuva hejuru abategetsi bategerezwa kwerekana yuko ibyo bintu bo abari atandatu cyose bashyize muri byo n'ahandi ho bitagenze gutyo n'abari munsi baca bafata iyo ngeso y'ibiturire ikindi nacyo umuntu ashobora guhagarara ko ni iki kibazo cy'ubukene ni ukuvuga n'abakozi ba leta abakozi bo hejuru utaronse uburyo buhagije kugira ngo ubahe ibibatunga neza kandi bagire kazoza keza nk'iyi migambi batangiye gufata bati abazokukuruka bazofatwa neza nk'iyo ni myiza cyane rwose irafasha ni ugufata imigambi niyo niyo ibereka yuko bashobora kuzobaho neza batagiye mu biturire abagashatse kwemera nabo bagahanwa inyo iboneka bakazobikora umwanya uhagije kugira ngo abantu ibyo bihugu biturire bakere babihebe n'andi ho igihugu gitembagaza
ego me munsi ya nema mese ansuye ko imigambi irashe yaratangajwe ku byerekeye ukuntu abaryi biturire abanyuza amatungo ya leta bohashwa ariko si ubwa mbere imigambi nk'iyo itangazwa ariko ugasanga icyo kibazo kiracakomeye ku bwanyu ikintu cyokorwa kugira ngo abaryi biturire akabanyuza amatungo ya leta ikabatanga ruswa bose batuzwe ubutagisi ibinyuma nk'ibi
ni ibintu bitoroshe na buhoro buhoro kugira ngo uribuke uko mu kiganiro duherutse kugira icyo kibazo nari nakigarutse kuvuga ni abantu barya ruswa niyo mpuhezi y'akabi kose mu bihugu mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo abantu bamaze gutangura kurya ruswa akaronka amafaranga anyurukiye amafaranga atabiri yakuya biravuye gukora abandi bose kandi mbere bigaca binatuma n'abandi bibaza ati kugira naje ndonke inzu nziza ndonke imituka myiza myiza reka ngire nkana kanaka hamara ugasanga ibimenyetso byo gukwe byo gukingira kanaka byo gukingira ugasanga gicerira ubudavage igihugu ntigishobora gutera imbere kirimo abantu banyutsa amatungo ya leta ntibishoboka nta na hano biba ntibishoboka rero umuti jyewe mbona nta wundi ni uko umukuru w'igihugu wenyine nk'uko yari yarabyiyemereye mu kwiyamamaza no mu majambo yose akubashikiriza ahubwo kugira ngo niba bikubwe yoshyiraho umugwi w'abacamanza abacamanza atakindi bajejwe atari gukubita intare kuri abo bantu bose banyuruza amatungo ya leta kandi si abazobigira uhera ubu n'abamaze kubigira abantu babanza bakubite intare mu gahanga kugira ngo wari afite mu gatima aca agira ati ibintu byahindutse reka reka ibyo bizoha ingufu nyinshi cyane rwose urwaruka bizoha ingufu nyinshi cyane rwose abahora batunzwe n'ibyo baziriye akuya bizotuma n'umuntu bagira ati tanga tax akayitanga atarinze gukebaguzwa kuko agira ati ndazi ko amafaranga ntaze aca ajya mu gihugu mu kigega cya leta kandi agakoreshwa neza ntariko ntace aza guherera mu mipfuko y'abamwe bamwe ibintu by'igiture rero n'ibintu niyo ngeso niryo shyano ribaho mu gihugu icyo ari cyo cyose si Burundi gusa mu gihugu icyo ari cyo cyose iyo by'igiturire bimaze kwicara biragoye kwakura kuhava kuko usanga ari abantu bafite amafaranga y'umurengera baca batangura kugira ibyo bashoboye byose kugira ngo baze barakingiranira ikibaba uca usanga ari abantu bamaze kunyengetera mu mashyirahamwe mu masosiyete menshi cyane rwose biragoye mugabo umukuru w'igihugu agumane inyuze ibyo ushaka ahashe abo bantu banyuruza amatungo y'igihugu
hari ikibazo mwashikirije nacyo nyine kijyanye n'icyo kibazo cya ruswa kugira ituriye kunyuruza umutungo w'igihugu akaba ikibazo cy'ubushomeri eka n'ubushomeri hamwe n'ubukene icyo kibazo cyotorerwa umuti gute mu gihugu cyari kimaze mu bihe eka imyaka itari mike kiri mu bukene bwatewe n'injyana za politiki ahanini mushyana ryodane nahimana icyo kibazo cy'ubushomeri n'ubukene cyurangira gute ibintu leta y'u Burundi yakora n'ibihe kugira ngo ibyo bibazo bive mu nzira mu maguru mashya
Ugambere wa hodoko hawa kuhi waga chilo ili kuruga pesa kugizu mwimbu shala kutuma ugwaru katani sana wakili watu wa shuwara kubira uruhara kuko usanga kushikuu alanuwa salondesa kazi muuzi wichari niji inuruhara kwa kisa kitara administratio kuja mabiro kila mwakoresha mawazatele waemu mafati ngingo alikite nabzo kukira kwa waliwozi ya wila kenwere uko hawa hukukundisha abarundi cyane cyane rwaruka ibikorwa tukubiza umwimbi bakaraje ingene abadashoboye kumbure mu byo kurima bakaraje ingene bo ko ibikorwa bijyanye n'ibyo bituma kumbure umwimbi wacu ushobora gushika kure cyane ugashobora kuronka akanovera na ugaronka n'agaciro rero twarumvise ingingo kuri igihugu yafashe tariki ya mbere y'ukwezi kwa kwindwi umunsi mukuru wo kwikukira aho yamenyesha yuko amafaranga Oberi yinjije batari biteze bakora ko waya operi ya kote neza yuko mirongi ne kujana yayo ato jano wako mene kushikiru kwa luka kusungi gambe kujenzi mbele icho chuma chiza kusa ezita nuko hawa kurawa yuko vitasa kwa kumbe kusarulimu migambe change abarimu jia politiki walawe abama kwa likorwa riko ya gareza kuzana akadi kubandi abarimu kujenzi mbele kwa kushikira mashirangu yose abanda kwerekana yuko ahakazi abantu benshi cyane cyane abakiri bato kandi nibikinde gucishwa gusa mu bijyanye n'intwaro ariko n'amashyirahamwe yigenga yerekana ko ariko atanga akazi bakayashigikira naho yo barayabanje igice cyabo umugabo ahakaza abantu benshi bakayashigikira rero numva umengo ikintu nyamukuru nugaruka ko ni ugushyira uburyo n'ukorohereza abantu bose bazana imigambi iha ubuzi abakiri bato kandi kabaha ubuzi igaha ubuzi abantu benshi.
Yego me hari icyo kibazo nk'uko tubivuze cya ruswa eka abagiturire abanyuza amatungo ya leta ni ikibazo kiva cyane cyane ku bukene nk'uko twabivuze ubushomeri izo bibazo by'ubushomeri n'ubukene byorangira gute mu shinga ntahe Pierre Kabe na Himana mu gihugu nk'u Burundi.
Ego nanabwe yuko iki kibazo cy'ubushomeri n'ubuke kubigwanya cy'umuntu ya mbere ashobora washize imbere kuko twanezerewe cyane kumva n'umukuru w'igihugu atikara gashyira icyiza kuyagurukira twe munsi guro twatanye byo gwanywa tugaruka kuri cya kibazo na mesi ya cya cyimbere ya tanga twe twabune tuti ibyo kugira ibigwanye ni ngombwa ubufise imigambi ikomeye urabona igihugu cy'u Burundi cyane cyane kiri mu burimi n'ubworozi mu bindi bihugu rero hari usanga bugurura amahinguro akomeye mu byo bita agro industry mu burimi n'ubworozi guhingura ibintu kugira mute biva mu burimi n'ubworozi n'ukurima byinshi kugira ngo ushobore guhingura ibyo rero usanga birimo akazi kenshi cyane nko mu Burundi tugira tuti turi mu by'uburimi n'ubworozi hari abakiri bato bashobora kubijamo cyane rwose muri mwe n'icyo gisata bita agro industry n'ibindi bisata rero ushobora gusanga harimo akazi mwaje nabyo kandi iyo biteza imbere cyane rwose igihugu murashobora gushora ibintu mwahinguye hanze mukaronka amafaranga namwe kugira utangure bisaba ya mafaranga twamye tuvuga nkumbure igihugu gishobora kuba gifishe ubwoko mugabo gishobora kuronka mu banyamitari baba ari mu gihugu hagati canke abavuye hanze ukaborohereza cyane amafaranga avuye mu mfashanyo zo hanze ibyo byose ni ibintu bishobora gufasha kugira ngo ushobore kugwanya cyane rwose bimwe biboneka ubwo bushomeri n'ubwo bukene mugasaba rero ko igihugu cyitunganya neza muri mwene ibyo bintu byo kurondera amafaranga yo gushyira muri mwene ibyo bisata kandi nta kundi washobora kubigwanya udashobora gutanga akazi ntibikunde abarundi barazi gukora baba bakiri bato baba bakuze barazi gukora mugabo ni korohereza nabo ako kazi kakaboneka bagaheza barakora bakimbura bagashora mahanga
n'igihugu kigashora
mu mahanga
nuko twe tubibona. Ego mushiranye mamese basuye ko uburyo bwiza bwo kugwanya ubushomeri eka n'ubukene mu banyagihugu ari navyo bituma kenshi na kenshi haba nk'ibyo bibazo byose twamye tuvuga bya ruswa uburyo nyabwo bwoba nk'ubuntu
jewe uko ndabibona kandi nibaza ko ariko birashe burya kugwanya ubukene ngibiva hanze ni ugukura amaboko mu mvuzi ni ugukura amaboko mu mvuzi nka wa wundi yahora akunda kugira ati byose bizova amaboko yayo iryo leta ivuze ngo ngiye kubafasha kuronka umuntu w'agashahara kugira ibi n'ibi amafaranga ntava hanze amafaranga ava mu banyagihugu kugira ngo abanyagihugu nawe nuko bafishe ibyo bariko barakora nuko inganda abaguzi batunga bariko barakora aha rero niho ngiranye yabona leta y'u Burundi ikubita gashi ntasoni nari muri bimbo bareke kuvuga ngo turi kwice ahubwo bebyere ibihugu bya rupfura bishisha amafaranga atagira uko angana biza n'imitahe u Burundi nabwo buve hasi we none ko ibindi bihugu duhanye imbere barafisha amahinguriro barafisha niho baheza bagatanga akazi leta ikabona gutora amataxi izoheza igasubiza mu gihugu cyane cyane baraba ukuntu busaba aba ibihugu bacuditse bizane imitahe i Burundi hanyuma rero cyane cyane biragoye gufasha umuntu uhereza amafaranga ukazibona yose yahereye mu mufuko w'umuntu umwe cyangwa babiri izo bintu by'igiturire bigwanywe kabisa kandi bivuze inyuma hanyuma rero iyo umuntu atanguje agatari afite nk'umutamakazi yishingiye akabutiki hanyuma utoza amataxi agacaza gutangura kumugenza ko amuca ibintu bitagira uko bigera icyo bivuna gukora icyo bibi acabuze ayakira n'ayareka ahanini rero abantu bareke kwibaza ngo leta niyo izotanga amahera ngo leta niyo izotanga ubuji ntibishoboka umwe wese yumva yuko yagiye mu ishuri ntabagiye kwiga kugira ngo azobe diregiteri jenerali kugira ngo azobe minisitiri ahubwo agiye kwiga ingene wenyine azoheza agafasha gutanga akazi wenyine no gushinga izo gushinga iyo migambi yo kwiteza imbere gushinga iyo migambi y'amahinguriro kugira ngo u Burundi bufite hasi kugira u Burundi buronye uyu utabonye agasohoka bishobora kuba kinjiza ntibishoboka iyo wirirwa wicaye ku ntebe cyacu uri kurakora ntabwo ushobora kwinjiza amafaranga kurwanya ubukene nta hasi biva ni gukura amaboko mu mbutsu bose baje ku TV mugabo rero ntihagire ubuza araja gusoroma mupfuko y'abandi nawe atakoze ibyo yakizokora
yego mu ntango mwashikirije n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ika umwe mu migambi irashe ikomeye yashikirijwe na leta y'u Burundi umukuru w'igihugu yavuze ko agiye kwicarira ikibazo cy'impunzi mwavuze ko hari impunzi ibihumbi n'ibihumbi zikiri hanze y'igihugu hariho abanyapolitike eka baba mu mahanga nabo nyine bakeneye bose gutahuka mu gihugu cyabibarutse ikintu leta yokora itakoze kuva mu ntango kugira ngo ijijure abo banyapolitike n'abo banyagihugu bose abarundi bose bahunze mu bihugu bibanyi cyane mu bihugu by'abandi mahanga ibintu byokorwa bigatuma abahunze igihugu bose bajijuka bagatahuka n'ibihe mushya nta ryo dane bitangwe kuri mwebwe
urakoze n'icyo nibaza cyo kwerekana yuko zikuri hari icyo shaka cyo kwiyumvira igende abahunze buhunguka ariko hasanzwe hari n'ibintu bitandukanye ariko rakora ikorwa bishaka gusa n'ibyo mu gihugu ariko n'umengo hoba kwihutirwa gushyirwaho umugwi udasanzwe ushyizweho n'umukuru w'igihugu ushinzwe kwiga ikibazo cyo gutahukana impunzi no kugira ibiganiro bijyanye no kumenya imigwi itandukanye y'abantu bari hanze y'igihugu n'ingene bashobora gutaha rero igihe ushyizweho umugwi nk'uyo ukerekanwa kuri n'abantu bava mu mico itandukanye biyumvira ineza ingene utangira kuganira n'abari makambi y'impunzi n'abahunze b'abagenzi ba politike n'iki kugira ngo batahure umugore umwe wose ingene ukwiye gutahuka icyo nshobora ikintu cyiza cyerekana yuko ariho iryo shaka kandi yuko bitangiye gushyirwa mu ngiro ikindi hoba kubandanya hashyikirizwa amajambo ahumuriza abazotaha kugira ngo yagiye uzotaha afite ubwoba yuko umure ibyatumye ahunga azasubira kumushikira nibaza ko jahari n'ibyo bintu bibiri gusa numva nushyigikira
ko
ari intango nziza
namwe mushya na hepfo kabera nahimana hariho barundi b'impunzi baba mu bihugu bibanye z'u Burundi bamwe bamaze gutangaza ko gushika ubu batabona icyo tuma batahuka ku bwanyu imigambi cyangwa inkingo leta y'u Burundi ishasha yofata kugira ngo abo barundi nka bose bajijuke batahuke eka n'abanyapolitiki bari hanze y'igihugu baba mu bihugu by'Uburaya mu bindi bihugu byo muri Afurika nabo nyine bumve ko butekanirwa batahutse ibintu mwibaza ko byokorwa iyo migambi turazi ko leta yashyize imbere ariko ku bwanyu ibintu byokorwa ni nk'ibihe
turaze kuva kera igihugu cy'u Burundi cyane kironka impunzi zije hanze n'ubu niko bimeze hari impunzi usanga muri kino gihe ni bamwe bita abahunze kubera ubukene ni bazakonde ubuzima handi ariko hariho nimpunzi zivuga ziti ingene igihugu kiriko kiratwarwa mu bya politiki twe twomerwa nabi muri ico igihugu imvu za politiki n'ibindi bibirero abo berekeye yerekeye by'ubutunzi nibaza ko natwebwe muri imwe twariko turavuga hamwe ubutunzi biyongeye ukamererwa neza ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi nabo bugaruka nabi nta n'uwo wenda kwavuga ngo ni mu buze baba babibona ariko abandi ibyo bya politiki ni cya kibazo cya reconciliation nationale cyo gusubiza abarundi hamwe murazi ko icyo kintu twakigerageje kuva kera muri Arusha n'ahandi turagerageza nyine abarundi bosubiza hamwe turagerageza turagerageza ariko gushika ubu turabishikako ni ukuvuga rero icyo kibazo kirinda gusubira gusubirwamo hagati mu gihugu duhere hagati mu gihugu kivugwe ariko baravuga ngo bashireho imigwi mugabo iyo migwi nibaza yuko yohaja n'ibyo mugabo bagahera ngaha mu Burundi icyo kibazo kikavugwa abari mu mahanga bakabona ko icyo kibazo kiravugwa koko atari ikibazo abantu babirengagiza Burundi igashobora no kubonana n'abari mu mahanga kugira bavugane kinone mu buvuzi bigenda gute abantu rero batangiye kuganira mu by'ukuri niho bashobora kugira ngo bacore inzira bose ingene busubiza hamwe ubwo ni umugambi ukomeye n'umukuru w'igihugu ashobora kuvuga ati jewe ndafashe ingingo za politike yuko ibi n'ibi n'ibi izi ngingo ndazifashe za politike kugira ngo abantu bashobore gutezuka ku mutima bashobore kurekura bashobore kugira bati turatanguye kwizera urumva ibintu byinshi byokogwa kugira ngo icyo kibazo dutere tugitorere umuti ariko ndashobore kubivuga ni ikibazo cya politike gikomeye n'umukuru w'igihugu n'abo bakorana bazokeza gufata ingingo za politike zikomeye kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti
Mushere na mese lansuye ko ikintu cyokorwa kugira ngo abanyapolitike namwe muri mwo n'abahungi hanze igihugu batahuke kugira bumve ko batekaniwe nka leta y'u Burundi ishasha yo gukora iki kugira ngo n'abarundi bari hanze bahunze igihugu mu bihugu bibanyi batahuke huko rw'iki kugana
yego kugira ngo ndabuye batwa wayiraye ko kimwe nahunze mva ngaho mu Burundi mu 1996 gihe buryo yagiriye kudeta akura president bantunganya mu nyuma narabandanije nje mu Burundi hari makandi kikibazo nkuko umushinga ntahe na Imana cyeka cyaje kuvuga ni kibazo cha politique ni kibazo cha politique kandi ikindi kizero nuko n'umukuru w'igihugu mushasha nari ndararose umwanya uko nicarana nawe twaricaranye umwanya kwiye cyane rwose imbere y'umumezi ya nyuma y'umwaka uheze turicarana ibibazo turabiganira turabishyiriramo turabiganza kweri iki kibazo kirahambaye kuki kuki biragoye kwibaza yuko uvuga ngo ndiko ndateza imbere igihugu kandi hasi igice cy'imiliyoni cy'abanyagihugu bawe ubugaragiye hanze ntibihesha agaciro igihugu na buhorobuhoro hanyuma biragoye cyane rwose yuko igihugu kivugwa neza mu makungu kandi hari abantu bumva ishavu riguma rivuka batumve igitwa bugaraniwe hanze ushobora kumbwira ko ajya abahunze bakoze amakosa ibyo birashoboka mukabo similiyoni sarantu ibihumbi amajana n'amajana harimo abana harimo ibibondo harimo n'abakenyezi harimo iki ni ikibazo leta yonyine yoshobora gufatira ingingo kandi vuba yirutse gatoni mu 1993 igihe perezida Ndadaye afatiye ubutegetsi mwarabonye yuko impunzi zitari zike zari nyinshi cyane rwose aho mu bihugu tuhanye imbibe ariko mu mezi makeyi cyane rwose urazi ko yamaze yatwaye amezi atatu gusa impunzi zonyine zarizana iki ni ikibazo cya politiki ahubwo icyo jenosaba ni uko umukuru w'igihugu wenyine yoraba akagira ati wewe kanaka genda uvugane genda urare wige iki kibazo dufate ingingo zikenewe dufate ingingo zikwiye kugira Uburundi busubire bwiyambike impunzu Uburundi bushobore busubire kuronka ababuvugira babuvuga neza bakiye kuguma batuma agatoki bajya mwebwe mudashoboye no kwigurubiza abanyagihugu banyu mwe mushaka gutera imbere ni ikibazo cya politiki cyoroshye gutora inyishu kuko nta na kimwe nta mafaranga bisaba abo bantu bazaba batashe bazaba baje gutega amaboko leta bazaba baje guteza imbere leta abo bantu bazaba baje ngo leta niduhe uburenganzira aho twicara oya azoshikira mu byabo bazoshikira mu babo hanyuma nibo bazoca baba abambasaderi abavugizi ba leta y'u Burundi hanyuma abantu dusubire gusubiza imitima hamwe.
Ego me reka turangirize ku kibazo na shenye gihambaye cyane rwose ikibazo cyo gusubira kunagura ibigendanire y'u Burundi n'amakungu hari ibimenyetso bimaze kugaragara ku ubutegetsi bushasha buzofata iya mbere mu kunagura iyo migendanire turazi n'abategetsi bagize n'isi baja mu Burundi kubonana na leta nshasha ariko ku bwanyu mu shyantahe Dieudonné Nahimana ibintu byokorwa kugira ngo imigenderanire n'ibihugu by'amahanga na cyane cyane n'ibihugu byo mu ntara iganuke ikahokorwa iki mu maguru masha mushyantahe Dieudonné Nahimana
cyo ndavuga ngo akafunika abakagara ubumwe kirekarenge kuvuga imuntu akokera mikendare n'umuntu aramugendera bakaramukanya rero twarabonye igihugu cya Tanzania ari ikintu kinduma twari nkeye mu gihe aba mu gihe cyo kurahira ku mukuru w'igihugu mu gihe cyo gushingura mukuru w'igihugu leta by'Imana twarabonye leta zumwe za Amerika zirumbika intumwa idasanzwe itariki imwe y'ukwezi kw'indwi n'ibindi bihugu bitandukanye zagiye kintumwa twifuza kubona umukuru w'igihugu nawe afata ingingo kubagendera igihe mukuru w'igihugu cyacu nawe yafata ingingo akagendera ibihugu by'ibanyi akagendera ibihugu dufitanye ubucuti hirya no hino byotanga icyizere kinini ku Barundi yuko imigendera igiye kugenda neza hanyuma ikigo twese twari tuvuga mu gihe cy'imyamamazo imigendera ni kubiye gusa imigambire yo kuganira ibya politiki ariko niyo guhanahana cyane cyane ibidandazwa no guhanahana akaryo gatuma abanyeshuri bashobora kuza kwiga bakaronka ubumenyi hirya no hino mu bindi bihugu ivyo tuba mu bintu vya mbere yoshira imbere ikintu yogendera ivyo bihugu kubasaba ingene twugururira imiryango kugira ngo dushobore guhanahana haba ibitandazwa canke ubumenyi bamwe n'abandi bafise ariko agize ingendo agendera bakuru b'ibihugu kubera muri kano karere no mu bindi bihugu dufitaniye ubucuti co bikimenyetso ciza yuko imiryango yuguruye kandi yuko hari ishaka ry'ingendo dusubira gucudika n'ibyo bihugu dusangiye
yego mena mu mushyantahe Thierry Nahimana icyo kibazo nyine imigendanire ibona guka gute hariho ibimenyetso biriko birashikirizwa ikabyerekana ko icyo kibazo kizokwicarigwa mu kane gatoya cyane rwose
twebwe ko tubibona muri rusange nko muri aka karere kiretse igihugu cy'u Rwanda ari gusanga ibihugu byo muri aka karere Burundi ufitanye imigenderanire ikomeye nabo ariko mu Rwanda turabona twese kuva kera byari kubagira imuto gushika n'ubu mu gihe cyose hamari ingorane basanga Burundi n'u Rwanda bashaganye kandi ari ibyo bihugu byatezwa kuba bifatanye mu nda icyo kibazo giteza kwicarirwa n'ubundi ni ngombwa bateza kucicarira kugira ngo akantu kari hagati y'u Rwanda n'u Burundi kahaze urumva rero ni nkwe twavuga ati hateza gushyirwaho ingendo za politiki imibonano babonanira he bagira gute mpaka batore inyishu kuko ntibishobora kubandanya bimeze guca ibindi ni biriya cyane cyane tuvuga tuti hagati y'u Burundi n'u Buraya na Amerika hari imigenderanire kompletamente meze neza nayo nk'abashinwa turazi ko meze neza za Rusiya n'abandi turazi ko meze neza mu Buraya cyane cyane usanga bica tugaruka kuri cya kibazo cerekewe twamye tuvuga tuti mbega mu Burundi dushize hamwe cyangwa mu Burundi mubona yuko Abarundi bashize hamwe bose atangorane nta nkeka yuko n'abanyaburaya bavuga bati reka rero tubafate cyo kimwe igihugu cy'u Burundi gifate neza ko tubona bashize hamwe ariko hari hakwiye kuronderwa umuti cyane cyane n'abanyamerika bo twaranumvise yuko hari intumwa yari yaje ngaha twizere yuko nabo byaravuze bati abarundi tubaye turabima amaviza twizere yuko minsi ya vuba iza kutwima amaviza kujya muri Amerika bizohava muri rusange rero ko ari leta nshasha mu perezida mushasha ntibemerewe kujya hanze mu Burundi bazoja mu makungu baharebye ibibazo byose gushika aho u Burundi natwe tubona yuko twugururiwe amarembo twugururiwe dushobora kujya mu bihugu bya hariya nabo bakaje kandi bakatuzanira ibyo twifuza bakadufasha guteza imbere igihugu cyacu u Burundi.
Mushyantahe Mamese basubiye ko icyo kibazo cy'imigendanire ni ikibazo gihambaye cyane rwose cyashyizwe ku rutonde rukomeye ikahari n'ibimenyetso bimaze kwigaragaza ko icyo kibazo kizokwicarirwa ku bwanyu ibintu byakorwa amaguru masha n'ibihe kugira ngo inaguke cyane mu buryo bwihutirwa
ndibaza yuko bimwe bisa n'uko umwengo byatanguye nko gukorwa n'ukuri rero nagira
nsubire nshime cyane gose ukuntu izo twabonye zavuye mu buzo mu mibonano iheruka hagati y'intumwa idasanzwe mu gihugu cya Amerika yaje kubona n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi jewe naye nezerewe cyane gose mbonye bavuga ko umukuru w'igihugu avuga ati ni ngombwa ngo tusubire twicare n'abandi ati mbere tugende ufashe kuraba ingene n'ibihugu bya Buraya twosubira tugasubiza hamwe tukagenuza ikindi nacyo navuga kandi gikomeye cyane rwose mwarabonye ko umwami w'ababirigi yarungitse intuzenya ubutumwa ni gake cyane rwose yagira rwagira ati ndagukeje kandi ndifuza yuko ibihugu byacu byosubira bikicarana tukagaraga turasangiye kahise kandi tugakeneye kubona natwe icyo dutereye icyo dufasha mu ntuzenya muri iyi migambi muri ko murashiki ibyo si ikibazo kiri ku buhanze ikibazo kiri kuri twebwe abarundi hari akandi twiyugaraniyemo tupasa ngo bajyane abakoroni ngo twebwe turikwije oya ntitwikwije twikwije ahubwo twugurure imitima twugurure amaboko tugende tubagendere aha ani chose yuko ngaha ani kuko turavugana benshi ari aba batwari ibihugu turimo abatwara imyirukirene hararonga umwanya abantu tukavugana tukaganira nta kindi bifuza atari ukubona bageze ati dusubire dufashe igihugu gisubire gitere imbere natwe tubone yuko abarundi n'abanyaburaya dusubiye kubona yuko turabavandimwe ikibazo ntikiri kuraba bo hanze kiri ku barundi hama rero tugume twibuka yuko burya kubwira umuntu uti mfasha ntasoni zirimo ahubwo umuntu umubwira uti mfasha habiranguye uba umweretse yuko umwizeye kandi ndizeye cyane rwose yuko ibyo bintu bigiye gukorwa bigiye kubandanya abafatiye ku majambo numvise yaganiro biherutse kuba kizarampaye icyizere kinini kinini cyane rwose
namese basubiye ko jejwe izerekeye politike n'imigenderanire mundani esenareda ndagushimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo muganire na radio Ijwi rya Amerika
murakoze cyane rwose kandi ndashimiye abariko baratwumviriza
mushya ntahe nawe Pierre Claver Nahimana arongoye umugambwe Safanya Frodebu mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na radio Ijwi rya Amerika
nanje shimire cyane Ijwi rya Amerika ryadutumye kugira ngo turasangira ijambo kuri ibibazo bikomeye by'igihugu cyacu cy'u Burundi
nawe mushya ntahe Dieudonne Nahimana arongoye ishyirahamwe ry'urwaruka New Generation mukaba kandi mwari mwitoje matora aheruka y'umukuru w'igihugu ku giti cy'uyigenga mwakoze cyane rwose ku kanya mwatoye kugira muganire na radio Ijwi rya Amerika
arutabashimiye kuba namwe adusuye shagushinga kandi nabo bandi bashoboye ko twayaze neza
ni byiza cyane rwose turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu muri sanga cy'umunsi mwakoze turabifuje amahoro n'umunsi mwiza
Thank you today. I can't afford to go back in. And not tomorrow.